Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika yariye koshkiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda kandi beneza n'inshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki zitandatu y'ukwezi kwa 11 mwaka w'imbibiri na 16 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Nkuko mubimenyereye iminsi yose kwa Mungu uyu ni umwanya wa kiganiro muri sanga. Mu kiganiro cacu cyo munsi muri sanga tugiye hanini kuvuga ku kuntu abarundi hamwe n'abanyagigo bose bo mu karere ka Afrika ibyaga binini no muri Afrika babona amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukuntu babona isekeza ryo kwiyamamariza muri ayo matora rigiye kurangira ryagenze. Turongera kandi twiheze imigambi yashikirijwe n'abanyapolitiki bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump ahiganwa ku giti cy'umugambwe w'abarepublika hamwe na Hillary Clinton ahiganwa ku giti cy'umugambwe w'abademokrate. Ayo matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero atekanijwe kuri wa kabiri itariki 8 y'ukwezi kwa 11. Mega ibikorwa byo kwiyamamariza ayo matora by'abanyapolitiki babiri mwabibonye gute? Mwibaza ko ayo matora azogenda gute ku munsi wa kabiri? Ikintu mwifuza kumutetsi wese azogira amahirwe yo gutsinda ayo matora yurangurira intara ya Afrika n'ikihe? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashinga ntahe babiri bakomeye cyane rwose bagiye kutwiganira kurabira hamwe natwe ukuntu rero ivyo bibazo byose byo kwishurwa. Turi kumwe ubwa mbere na mbere na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Uburundi, tukaba kandi turi kumwe na Perezida Pierre Buyoya nawe nyene yahoze atwara Uburundi. Ndabaramukije bashana mwese turi kumwe.
Mwaramutse neza.
Mwaramutse Frederic.
Mwaramutse neza, murakomeye.
Turakomeye. Mukebuke ngo bakobavuga mu Kirundi.
Yego.
Ndajewe ndakomeye n'ukuri.
Mutwibutsa muri ndatsiko Sylvestre Ntibantunganya muri Urusema Ubirigi, Perezida Pierre Buyoya we barakunda kuba ariko araja mu ndege gatembera muri hega Perezida Pierre Nkurunziza. Pierre Buyoya.
Je suis à l'aéroport de Niamey.
Ego nibaza ko muduhakanya muzoba muri ko mufisa kanya kugira ngo tuganire ku bibazo byose bihambaye.
Turagerageza ku karondera.
Ego mereka dutangure kuri mwebwe nashaka nababaze haraheze amezi atari make abategetsi bariko barituza ku giti cy'umugambwe w'abarepublika n'igiti cy'umugambwe w'abademokrati nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haheze amezi biyamamaza. Mwarakurikiranye ukuntu icyo gikorwa cyo kwiyamamaza cyagenze, nashaka dutangure kuri mwebwe Pierre Buyoya mutubwire mbega ibyo bikorwa byo kwiyamamaza mwabyakiriye gute?
Ibikorwa byo kwiyamamaza twarabikurikiranye mu by'ukuri bigenda uko byagenze uko bigenda ahandi hose hari amahiganwa. Mugabo ngira ngo icyo byisangije kubera igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo nyine gifise uko kiri. Mu by'ukuri icyo nabonye ni uko ibyo abo biyamamaza bavuga nibyerekeye cyane cyane igihugu cyabo, nibyerekeye imigenderanire y'ubutaho n'ibihugu bikomakomeye. Ndabonye nuko atacyo bavuga kinini kuri Afrika. Mago turabona kandi ko ari abantu batandukanye mu mico, batandukanye mu migambi, naye handi mbona jewe byagenze nkuko bigenda atari hake mu bihe mwene icyo.
Reka icyo kibazo tukibaze na Perezida Sylvestre Ntibantunganya, mweho mwakiriye gute ibikorwa byo kwiyamamaza byabo banyapolitiki babiri?
Jewe ndabona hari ubudasa buke mbere n'ahandi hamwe ko muri Afurika iwacu eka mbere n'i Burayi hamwe. Ubwa mbere ho urabona kwiyamamaza iwabo bifata igihe kirekire, ni uko uvuze ngo iwabo kane nawe ari yuri bifata igihe kirekire. cy'ubundi mengo bijya no ku myaka 2 urabyine byatanguye mu mwaka heze bikabanaga no mu mwaka hanyuma kabona yuko umukuru w'igihugu wazo yatowe ajosikirizwa intahe mu mwakuza ica kabiri naho igihugu cya Amerika ubona ari kinini ubona yuko abahiganwa ari bake naho bitangura kujonjagura mu gihe mu mugambwe batora uzo baserukira urabona impera n'imperuka ahiganwa abantu babiri kesho ugasanga biratangi ni wacu usanga ari jojo n'injojo ica gatatu rero ugiye kuraba usanga havugwa mu bibazo bikomeye birabisi mugabo nkuko president Buhari yavuze mu kanya gaheze atwebwe abanyafrika ugiye kuraba ibyagiye bivugwa habaho uyu mukandida wa republicain abo wa democrate jina ntamwe numva bavuga ibibazo d'Afrika kandi ubona Afrika ahigeze mu gihe cya none nico mbere isi irindiriye ko mu binjana biri imbere
Perezida Thierry Buyoya mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose kwa wa kandida ika bose banyapolitike bariko baritoza atanumwe yavuze cyane rwose imigambi yiwe kuvyerekeye intara ya Afrika ikintu mwibaza cyo bacaratumye intara ya Afrika itavugwa kandi mu bikorwa byo kwiyamamaza vyabaye mu myaka yahera iyo ntara yaravugwa ikintu mwibaza ko kicatumye intara ya Afrika itaje imbere muri ivyo bikorwa byo kwiyamamaza niki
je kuba ngeneza ko atari ibintu bishasha ukwibikiranye politike yo muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kenshi na kenshi usanga ata ibintu byinshi bivugwa kuri Afurika bitwavuga ko ari abo bariko bariyamamaza gusa n'abatwaye imbere ni gake usanga bashyira imbere imigambi yo kuri Afurika nibaza ko igituma kinini ni uko nkumbure ata nyungu zikomeye za politike cyangwa z'ubutunzi bakurikirana muri Afurika nicyo gituma kuri twebwe yewe nibaza ko ikintu cyonyine kituraba nibyo bavuga kuri politike ya Amerika yerekeye bavuga yerekeye isi yose kuko mu isi yose na abanyafurika turimwo ngurya mugabo Trump urabona ko ateye ubwoba abatari bake ku isi benshi barafise impungenge ku byo azohava akora ku byerekeye amahoro yo ku isi ku byerekeye urudandazwa imigenderanire mu by'ubutunzi asa n'umuntu agomba gushyira imbere cyane cyane inyungu za Amerika ibyo rero na twebwe rero abanyafurika biraturaba kuko amahoro ku isi akiriganye cyane igihugu cya Amerika gihinduye ingendo mu byerekeye kubungabunga umutekano ku isi na twebwe biraturaba niyumvira ko ahanini ari byo byerekeye Afurika politike generale yabo yo muri rusange birashobora kugira ingurikizi muri Afurika
tuje namwe kuri mwebwe Perezida Sylvestre Ntibantunganya ikintu mwibaza Afurika yogira kugira ngo no mu matora zo kwirikira muri Amerika Afurika izoje imbere hari ikintu Afurika yoshobora kugira ngo Amerika nayo nyene ihindukize amaso ibone ko iyo ntara nayo nyene ikomeye mu byerekeye politiki yayo
erekana aho waba atabivuze ntawo gira ngo Amerika nifise iciraba canke icizeye ku bihugu bya Afurika uravye nk'ubu ingene mwihiganwa ku isi igihugu cy'Ubushinwa kiriko kirafata uburemere bukomeye urabona ko bitera ubwoba abanyamerika eka mbere n'abanyaburaya ugasanga igihe cyose bagenda bahindura canke bagorora amapolitike yabo ku bihugu bya Afurika urabona kandi no mu gutunganya inzego z'igihugu ngaho iwanyu muri Amerika mubushikiranganje bimigenderanire hari gisata kandi numva ko gikomeye gifise kuraba ibyo mu gihugu cha Afrika mbaye ndareka mbere nuko igihugu cha Amerika ngirango nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika kidafisemo ambasade I Burundi ho iwacu turazi ko ariho ambasade ikomeye baruka kubaka hari n'abavuga yuko ishobora kugira uruhare rukomeye cyane mu gutunganya iby'inyungu za Amerika muri kajya karere kiwacu rero kugira ngo twebwe abanyafrika abanyamerika bagende batuvuga ubwa mbere hoho no gukora ku buryo babona yuko dufise igihagararo bakeneye kugenda babona bagashira imbere mu migambi yabo bifatiye kuri ibyo ubona bigenda biraba n'inyugu za Amerika kandi noneho ngaha aharako nogira novuga buhoro buhoro ugiye urakwirikira mu byagiye ubwo rimwe rimwe nabo bari kwari yamamaza hariho wasanga wacishemo ibintu kuri demokrasi mu bihugu bya Afrika gatonyi mugabo gasanga niyo akagiye ko je hari n'abarundi bamwe mbere babagaye wanyu muri Amerika twaganira bakavuga bati twumvirije Trump avuga twipfuza ko ariwe yotogwa canke mbere baraba ingingene uwo muryango wa Clinton wagize uruhara mu bibazo byo muri Afrika muri ya myaka y'1990 gushika mu 1995 bavuga bati hako hotogwa Clinton hotogwa Trump harimo utuntu twishye umuntu agiye ararondora kuri abasanga kwerekana koko ahari inyungu z'abanyamerika koko nacyo abanyafrika bagenda bifuza
negome mu imbere yuko duha akanya abanyamanyu bi radio ijwi ry'Amerika nashaka ndababaza kabazo mwese uko muri babiri president Pierre Buyoya na president Sylvestre Ntibantunganya mwarakurikiranye ivyo bikorwa vyo kwiyamamaza eka murabona ukuntu biko biragenda mu ntara zitandukanye murashaka kutubwira mukagira ikintu citwa nka prediction kwa kabiri mwiyaza ko bizogenda gute president Pierre Buyoya
ibintu by'amatora biragora kuko ibyo abikirikirana hafi bavuga amasondaje haraho biba byo cyangwa ntibibe byo mugabo jewe icyo nibaza nuko ujya mufasha Hillary Clinton azotsinda sinavuga ko ari ibyo nibaza gusa nibyo nifuza kuko urya wundi bahigano wa Trump nkuko benshi babivuze n'umuntu afise novuga acinjira muri politiki n'umuntu atazwi neza ibyo azokora mbere ateye ubwoba abatari bake nibaza rero ko uravye ibintu avuga kubyerekeye abantu badasangiye imico badasangiye amadini ku bantu b'abanyamahanga bagomba kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo avuga ku byerekeye imigenderanire y'icyo gihugu n'amakungu mu byerekeye urudandazwa njyewe nibwira ko ari umuntu azohava ashyira inyungu azohava ashyira imbere cyane inyungu za Amerika mbere na twebwe abanyafurika tukahatera kuvanje rero nibaza kujya bihigano by'amufasha azotsinda nicyo mbere nifuza
Perezida Sylvestre Ntibantunganya namwe kuri icyo kibazo nyine ku munsi wa kabiri itariki eka kuwa gatatu itariki icyenda mwibaza ko bizogenda gute turazi ko bishobora kuba byamenyekanye nko itariki umunani hafi ya isaa sita ijoro mutubwire ikintu mwibaza mwebwe muravye ukuntu mwakurikiranye ibikorwa vyo kwiyamamaza no kubuntu mu ntara zimwe zimwe amajwi ariko arashikirizwa amwe bita sondage
jewe naho umuntu yobwira ati kinda umenye ubuzotsinda ubuzotsinda no kuri no vuga yuko azotsinda urya mu fasoni Hillary Clinton kandi hariho ibintu byinshi bifatiye ko umuntu abona urabona mu minsi heze hari mu bigereranyo bagenda bagira afite mu gifaransa sondage baravuga neza yuko afise amanota ashinga 12 areba Trump
ariko ayo manota muri minsi asa nayagabanutse
ego nibyo nyabandanye cyagiye kubihindura nibyo cyavuzwe n'urya mushinga nahe arongo ya gipolisi cha America FBI mugabo kandi numvirije nibikore avugwa ubu nyene turiko turavugana meje kumva yuko muri izo ngereranyo nyene ubu urya mupfasoni yoba ageze aho ashobora kuba asunza amanota ashika kuri 5 urya bariko barahiganwa nipuza rero jewe yundavye ningene Afrika yubaka ibintu kuri kutayivuga nkaraba ningene isimeze muri kino gihe ngacafatira mbere no kuri bwa akaraga ku Burundi tuvuga tuti burya umuhini mushasha utera amavu utera
amabavu
utera biranza ngijambo
amabavu
amabavu yego urabona yuko ubu hakenewe muri America koko umuntu azi ibazo kwisi kandi ashobora gufasha ningoga kubikuro mu nzira dukwironderera umuti urya mudamu nawe rero kandi arabizi cyane urabona amazi mu bya politike imyaka irenga 20 hanyuma hari n'ikindi rero na America nizirahindura niyo zakutwigisha guhindura n'idahindura urabona hamaze imyaka irenga 250 itwagwa n'abagabo gusa jende batza yuko yo bari ntambwe kandi ikomeye muri America habaye umukenyezi atwara na cyane cyane bije nyuma yuko hari haheze imyaka 8 atwara umwirabure bikagenda bitwereka ko igihugu kigera gitera imbere bigatuma n'isi ibona ko guhindura atari bibi ataco byica ahubwo bituma ibintu bigenda mu nzira nziza
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise muri wanyu iradio ijwi rya Amerika Said mwiriwe neza mwiriwe egera telefone hanyuma uvuge cyane urafite ikibazo urafite cyimviro turi kumwe n'abatetsi babiri bahoze barongoye Burundi Perezida Pierre Buyoya na Perezida Sylvestre Ntibantunganya turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye amatora yo muri Leta Zunze Amerika amatora atekanijwe ku munsi wa kabiri aho kera itariki 8 y'ukwezi kwa 11 duga ku jambo
Ni narasubira cyane umuntu narasubira ni yo Donald Trump mugabo ukunda bibona ndabona yuko ari nationalist cyane aje hagaraba ni za Amerika bavuze yuko ndi aje kuba kaji uruhome nyumba ni nayo yuko umuntu aje kwimba ko yifuza na gomba ya mugere basi
urakoze Said reka ni jambo Theodomir mwiriwe neza
mwiriwe neza
Amerika. Mwiriwe neza igira telefone uvuge cyane ikibazo cy'imviro.
Izwi rya Amerika mwiriwe neza.
Mwiriwe neza turakumva neza ni byiza. Bandanya.
Ego nanjye ngo no nanjye ngiye cyo mvuga kuri biri ya bintu kuri ari amatora ari aho muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanjye ndabona yuko uriya mupfasoni Hillary Clinton agomba gutsinda amatora. Bitewe n'uko amaze igihe kimwe nk'uko abaperezida b'u Burundi baciye igihe babivuze ikindi kandi akabamenyereye iriya nzu yabayemo we n'umugabo we Bill Clinton ikindi Trump Donald Trump ntago ari umuntu wa mugani usanzwe uri mu bintu bya politiki abantu benshi bamuzi ibintu by'ubucuruzi ariko bitewe na demokarasi iraho muri icyo gihugu wa mugani biratangaje ukuntu yabashije kuzamuka umugambwe we akaba yakwemezwa iyo biba ari ingirango yo biza kuba ari naha muri Afurika aba yaribwa amajwi hakaba hazamuka undi ubasha guhangana n'umukandida w'abademokarasi isoza rero ikibazo nanjye ngo mbaze bigaragara yuko aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amashyaka cyangwa se imigambwe bibasha kugaragara cyane ari abademokarate n'abarepubulika ariko nigeze numva yuko hari abandi bakandida b'imigambwe idakunze kuvugwa n'itangazamakuru nka Green Party yaho ngaho ariko ntibibasha kuvugwa sinzi abatumire banyu baze kugira ikintu bisobanuraho cyangwa namwe nimba hari ikintu mushobora kubitubwira mwatubwira murakoze
urakoze Theodomire zimvira byashikirijwe na Saidi Saidi wewe asa n'uvuze cyo kimwe n'abatumire bacu akaba yavuze ko amahirwe menshi abona ko ashobora kuba ari kuri Madame Hillary Clinton hanyuma Theodomire akaba yavuze ko mu migambwe ikomakomeye ibiri y'abademokrati n'abarepubulika muri Amerika ariko hariho indi migambwe itavugwa akaba yibaza icyo bagituma ibyo bintu byifashe gutyo sinzi ko ari icyo bashinga ntabe babitwa atumibo kivuga ko kubona muri Amerika igihugu kirimo abanyagi barenga miliyoni amajana 250 hanyuma hakaba hari imigambwe ibiri tuzi nko mu Burundi hari imigambwe irenga 40 aragahugu gatoye k'abantu imiliyoni 10 ivyo mu biha insiguro nki reka dutangire kuri president Pierre Buye
Allô
Murat kumva president Pierre Buye?
Sinzi ko yifuza ko nishyura icyo kibazo.
Mwacumvise?
Icyo kibazo nacumvise. Mugabo icyo ni ukivuga ko nuko kuri jewe urabona ibintu bya demokarasi biratandukanye mu bihugu uko bitandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu kiri muri demokarasi haciye imyaka irenga 200 hanyuma rero muri icyo gihe cyose harashoboye kuboneka imico iranga demokarasi y'icyo gihugu bukebuke bashika kuri iyo ngendo y'uko haba imigambwe ibiri mikuru mikuru sinovuga ko ari bonyene urabye no mu bindi bihugu cyane cyane bihugu bivuga ururimi rw'icyongereza usanga nko mu Bwongereza n'ahandi usanga hari bimeze gutyo nyene nibaza rero biva ku mico ya demokarasi nibaza no muri Afurika urabona tumaze muri demokarasi umwanya mutoyi birashoboka naho nyene ko ibintu bitera imbere ku buryo tuzoshika ngaho rero ku bwanjye ni ikimenyetso gusa yuko demokarasi yubatse kwinshi muri Afurika y'ibihugu bitandukanye
ego Amerika nicyo kibazo kikibaze perezida Sylvestre Ntibantunganya mu Burundi hari imigambwe irenga 40 muri Amerika igihugu kirimwo abanyagihugu barenga 200,000 ingahe abafite imigambwe mikuru mikuru ibiri nkuko umushyira ntaye Theodomire abivuze hakaba ariho ndi mugambwe mutoye utundi tugambwe aba libertarian na green party akaba ari imigambwe itazwi izo bintu ha insiguro nki
ewe ugabire wono kubinya yuko n'ubu muri aya matora si madame Clinton na Trump wenyine bari kwahikanwa hari no gatatu numvise yavuzwe kandi ashobora kuba hari n'abandi ngene namwebwe abamenyesha makuru mutabitubwira neza ngo tubimenye numvise kuko hari nk'umuntu uyo bari karagira imipango n'abandi kugira ngo kuri ubu ashore gushikaho ari madame Clinton cyangwa Trump atanumwe yo kwiza igitigiri cy'abatora bakuru bakuru le grand électeur hanyuma ngo bigatuma mbere batwara amatora mu nama ashinga amateka ro Congress ariko sinzi kuri ibyo bishoboka urumva rero hariho n'abandi bahiganwa icya kabiri koko muri etazi ni ubu urabona ko hari imigambwe ibiri kandi naho iyo migambwe ubona ko igituma ubona iyo migambwe iyo yiganje mu nzego nuko mu gihugu cya Amerika hamaze gushika ku kintu cyukwicara neza ku intwaro ya demokarasi stabilisation cy'intwaro ya demokarasi hama mbere ugasanga ku byumviro bikuru bikuru Abanyamerika bose barahuza mbere n'umukugene usanga bigenza ku bibazo bikuru bikuru ku isi hanyuma mbere ugasanga hari n'ukundi gutunganya ibintu gutuma abantu bagenda begerana narabonye nk'ejo bundi hariho urubanza rwari rwateguwe umenga na Ekleziya Katolika i New York zi umenga ariko ararondera uburyo bwo gufasha amashyirahamwe nka za Caritas n'ibindi nabonye yuko ari Madame Clinton cyangwa Trump bari batumiwe bakavugana hanyuma kandi ukabona n'ingene iyo hagize mu bahiganwa uca kubiri nibyo byumviro nyamukuru igihugu cya Amerika cubakiye ko kigendera ko naho abasangiye umuhambwe babasa akamubwira bati ibindi tubyemeye urabona nk'ibyo byo mushinga nta McCain yavuze kuri Trump igihe yifatira mu gahanga wa muryango w'abanyapakistani umengo wari wavuye nk'umuntu yapfiriye mu ntambara urabona ko yavuye asa akagira bati ibyo ntibigigwa urabona kandi yuko no kuri ibi byo kuvuga ngo dufate ingingo ku byerekeye kugara imbibe nagira no mahanga baza no mugambwe wiwe urabona ko abantu bazo bakavuga bati nyabona namba ibyo ntituvyemera ibyo rero ngira kuri ubu yashobora kuba mbere n'isomo kuri twebwe mu bihugu bya Afrika turiko turaka demokrasi tukamenye yuko demokrasi atari icyo twebwe turi twabavutse turi ahubwo ari kubyumvira dufise ku bibazo iyo gukirimwo n'ingene byoronka inyisho
ego mwavuze ku kibazo cy'imigambwe mito mito abamenyesha makuru batavuga kenshi na kenshi gituma iyo migambwe itavuga nuko usanga bafise nk'amajwi 4% 6% ugasanga rero kenshi na kenshi nta n'urubuga bafise ko gutangariza ko ivyimvire vyabo ba urubuga rwabo rukaba rutangana n'urubuga rwabo banyapolitike bandi turafise abandi banywa nyi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Mbonimpa mwiriwe neza Mboni mpa muratwumva?
Mwiriwe.
Ego mwiriwe neza.
Murafite kibazo murafite cyumviro?
Ego lagire manzi ndamusaba batama.
Ba singa ntabara kumva. Duga ku jambo.
Amabenda baze ko kimchi bavuga ko kubicanye no kwene Trump yavuze ati atsinzwe inazo kwemera amatora bazaba bamwizi.
Kibazo ciza.
Amanongera ego hamano ngenda batikindi
ego
inyigisho babona boha bishimikije kuma torokwe na tekwa mu bihugu bya Amerika bitewe no kwiyamaza n'ukwene ategurwa guhanura ibihugu bya Afurika na byo bidakurikiza harimo n'u Burundi nyene ku bijyanye n'ukwene demokarasi iba yubahirijwe bareka bose bakajya mu mahiganwa atanu umwe akumiriwe
murakoze mbona impako bibazo bibiri bihambaye mu bajije rika tuhe ni jambo Ernest mwiriwe neza
mwiriwe
murafite kibazo murafite cyumviro turi ko tuvuga ku matora muri Amerika atekanijwe ku munsi wa kabiri turi kumwe n'abashinga nabi babiri perezida Pierre Buyoya na perezida Sylvestre Ntibantunganya bahoze barongoye Burundi tuga ku jambo
ndonje ndiano Kampala muri Uganda
yego
kena avuga amahirwe naya ahari kuri tone kuko ni umuntu wigaragaje cyane muri politiki y'abanyamerika mbo kena asaba amerika umuntu ugomba gutsinda amatora ni uko yakwita ku karere k'ibiyaga bigari karangamo amakimbirane ya politiki y'intambara cyane cyane nk'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Congo ndumva Amerika nayo yagira icyo ikora kuko niyo ikuri urebye niyo ifite imbaraga mu guhesha amahoro muri Afurika
urakoze Ernest reka icyumviro cyawe twakironse kandi urakoze reka duhe ijambo perezida Pierre Buyoya ku bibazo bibiri byabajijwe na Mbonimpa avuga ati mushinga nawe Trump yaratangaje ko atazokwemera ivyavuye mu matora mu gihe yotsindwa ico ni kibazo ca mbere ca kabiri akaba yavuze ati inyigisho mubona Amerika yoha ibindi bihugu vya muri Afrika cyane cyane u Burundi kuvyerekeye ukuntu amatora atunganywa n'ibi muduge ku ijambo
bwa mbere nibaza ko ivyavuzwe yuko ujyamo gabo Trump atazokwemera ivuye mu matora nibaza ko atari byo kuko mbere abatari bake nabo basangiye umugambwe n'uwo yatoye ngo biyamamaze hamwe asa n'uwabihinyujiye kuko uravye amategeko muri Amerika ukaraba mu migenzo ya politiki y'icyo gihugu ntaho yobikisha naho rero yo ivuga ko atabyemeye naho byoshika ku bwanje mugabo nimbira ko yagombye gushikira cyumviro ashikibije kwatizigiye cyane cyane bamwe bamwe mu bari ku butegetsi muri icyo gihugu inyigisho twokura muri ayo matora mu Burundi ni nyinshi cyane mugabo jewe nibaza ko mu Burundi gutunganya matora turabizi mu Burundi ikintu kigoranye mu byerekeye amatora nuko abanyepolitike cyane cyane abo bari ku butegetsi bakurikiza amategeko nk'uko ari ibyo rero twebwe turacyakeneye kwiga bitari bike kuko amategeko ariho ibyo nshingiro ririho mugabo urabona ingene tubikurikiza icyo ni icya mbere mu by'ukuri demokarasi bavuga muri demokarasi ko ikintu gikuru kiriho ari ukurikiza amategeko ibyo bita mu gifaransa etat de droit aho rero navuga ko mu Burundi ariho duhobaho sinavuga ko tubuze amategeko ikintu tubuze nuko tuyakurikiza ibyo rero biroroshye kuvuga mugabo gushyira mu ngiro ibyoroshye na gatoyi turacyari inyuma cyane bikava kandi kuvugene inzego za demokarasi zikorana urabona inzego z'ubumwe za Amerika n'igihugu gifite inzego zikomeye urwego rwose rufite ubutegetsi rukagira aho bugera rukagira ingene rucungira ubutegetsi bw'izindi nzego ni nacyo gituma rero gucurika ibyerekeye amategeko ni ibintu bigoye cyane navuga mbere no gushoboka ko bidashoboka mu Burundi ko hibeze kuba amatora hagati ya Bush na Al Gore bagaharira hakaba impari mugabo urwego rukuru bita sendare ntega twari umaze kuvuga ati bugenda uko bose baciye babyemera
yego me icyo
niba dukwiye kwiga cyane ingene inzego zikora byibikira amategeko
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko mubivuze igihe Bush na Al Gore ariko barahiganwa sentare yarafashe ingingo ivuga ko iyo sentare yarimwo abacamanza 9 ni sentare nkuru y'igihugu 5 bari aba republika 4 bari aba demokrate 5 bavuga ko insinzi ari ya Al Gore iyo ngingo rero yacemegwa na bose kubahiza amategeko nkuko mubivuze nivyo reka tuje no kuri president Sylvestre Ntibantunganya ku bibazo bibiri nyene byabajijwe eka byabajijwe na numu nwanyu radio ijwi rya Amerika yagize ati Trump yarigeze gutangaza ko mu gihe ivyavuye mu matora vyokwerekana ko atatowe atazo kwemera ukuntu ayo matora atunganijwe ayo matora azoba yibwe muce muvuga kandi no kuvyerekeye icigwa amatora muri Amerika yoha ibihugu vyo muri Afrika no Burundi burimo mu kanya gato murakoze
ubwa mbere uhenze gatonyi igihe iyo sentare nkuyu yo muri Amerika yagiricishikirije yavutse ko hatsinze Bush
ego me
arugore we yavyiteze
oya nivyo nashaka kuvuga navuze ko barabacamanza 9 5 ba republika bane ba demokrate bakavuga ko insinzi ari ya Bush kandi igihugu cyose cyacecemera iyo ngingo
ego me hanyuma rero kuri rya Trump yavutse na karorero kabi cyane cyane kuri Afrika ikiriko irarondira nyine yotembere muri demokarasi kirazira kuvuga hakiri kare ngo jewe mbere ntanakiri kare kuvuga ngo jewe tuva mu matora nzovyanga uvuga uti amatora tuyategure neza mu buryo butunganye mu buryo burongorotse ikizovamwo twese tucemere mbere ngaha nico cyumviro nyamukuje nshaka yuko abantu baremera mu Burundi n'ahandi urya iyo ugiye guhiganwa ubuzi yuko hashoboka ibintu bibiri nuko usoka kuri wabaye wa mbere cyange ku wabaye wa kabiri cyangwa wa nyuma mugabo ukemera icavuye mu matora igihambaye rero ngaha ikomeye kandi kuri ubu muri Afrika no mu Burundi wacu tutarashobora kubikana ko deza n'ingene bitunganywa umuntu ntagende atunganya ibintu kugira ngo bizoze inyuma abariwe bishira mu buryo bwiza cyo ni cyambere ica kabiri rero mu byo twokura muri ari amatora n'ingene abantu bategura amatora urabona yuko muri leta zunze ubumwe za Amerika babitanguye kera nukuvuga yuko umunyamerika aza gutora azi wa wundi agiye gutora icyo yipfuriza kugira Amerika akabimenya ibyerekeye ama programme naho muri kino gihe bitagiye bivugwa cyane gose ubonahubwo hagiye abantu ibintu by'inyereka gusa ariko icyo kiriho ica gatatu nukwizera koko no gutuma nazo nyine uko zitunganije zizegwa inzego z'igihugu hari cya kane je nabonye ikomeye cyane uraje ingene umuryango wa president ariko ubutegetsi ubu wa Obama ukora n'ingufu zose kugira ngo uryo mupfasoni Clinton azoronke intsinzi kandi ukabona yuko babikora kubera kwemera za bintu bikubikuru za valeur igihugu cha Amerika kiriko iwacu harabusanga ageza amatora uwari ku butegetsi ahubwo umengo bibimuraba kandi bishobora kumuraba ibyo rero je mbona yuko ari ibintu bikuru bikuru icanyuma gikomeye ahubwo mu bihe bya none ni cerekeye amamanda nta muntu muri Amerika ndumva agira ngo ngo ndagonagonwa ngo mangu imyaka iniraheze ngo mana ntiheze cyangwa imyaka umunani iraheze ngo mana ntiheze urabona Clinton ndoze Obama yaramaze kuvuga ati jewe ndazi yuko ku itariki izi manda yanje izobiheze kuri ubu ngira ngo biratomoye neza mwe mbiri bashingiro by'iwagi wanyu
nivyo biratomoye kurusha rya bwiza shingiro ry'Burundi
kuri mwe na gatonyi navyo turigira twumva
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe n'abandi banyuma nyuma iradiyo ijwi ry'Amerika master muri beneza muri hehe master
mazindi mu Burundi nange nagomba kabazo batoya ntirera nkama nagomba no kubaza batumire
yego
ntangere ku matora yo muri Amerika kugereke Trump na Hillary Clinton aho ubwo mu majyamba none akoreshwa mu gihe mu kwiyamamaza ewe ndibaza ngiye kuraba nkibaza nkiyumvira n'amajyambo bavuga ibyo demokarasi yabo yo kuboneka yuko amaze gutsimbatana nibaza gutya nko mu Burundi yaba nkajya amajyambo bakoresha ayo makavuga ngo uyu ngo ntiyagize ibihundi ntiyagize hakajyamo no gutukana ngo uterane amajyambo kandi bikabandanya gutyo nyine kubera ubu bamaze gutsimbata ba demokarasi ubona ko mu Burundi ari nk'ama bari nk'umuntu kugerageza gushaka kwitoza kujya bagakoresha amajyambo nkajya bigi demokrasi mu Burundi ndona yacu n'ende mfashe neza ubona yo togenda gute kugira ngo amaje abwire uwundi kuri ati nka nkejo hirya y'ejo haravuzwe yuko ngo umudamu wa Trump yuko ngo yoba ngo atabatatanze ngo bimuranga yego umuntu avuga bimuranga kugira ngo ajye mu kazi ayo batabitanze ubona baravuga ko Clinton nawe yuko ngo yoba ngo ngo ubone mugabo we ngo hariho ngo amahera ngo baba batarishye ngo muri leta nibyo mu Burundi ndetse nibaza nk'ibyo mu Burundi hari abakuye bamazabo biterana mu majyambo bikijyana gutyo nyine hoho biraboneka ko demokarasi hoho yamaze gusimbatara gacambaza gutya none abo batumire mana ko abatumire babiri bamwaba mwatumiye mbere kuri nyakubahwa perezida w'igihugu ubona mu Burundi demokarasi zo simbatara gutse kugira ngo hazobe imigambwe ibiri nk'iyo kwifuza kandi umukuru w'igihugu mu gihe aba yahejeje abona ko agira heje yemeza ati jewe mu kitari k'igihugu kwezi kumwe kitandukanye kugeza kirangiye hatamu bya bindirimbira sindabimenya bizovugwa inzi n'iki naba tuzobona gute mu Burundi yuko bizoshobora kugenda gutyo ngereye kuri nyakubahwa perezida w'uya murakoze
murakoze master reka tubanze dufate n'ikindi kibazo cyanjye by'imviro vya Vianney mwiriwe neza Vianney muratwumva ndumva telefone ya Vianney ifise ikibazo reka duhe ijambo perezida Pierre Buyoya yishure ikibazo cha master baza ko ukuntu wabona mu Burundi demokrasi izotsimbatara nko muri Amerika aho yatanze akarorero k'abanyapolitike bari mu mpari babwira n'amajambo akarishe cyane rwose ariko ntagire uburyo rwara wundi eka ivyimviro bigahana hanwa ati demokrasi izotsimbatara gutyo gute mu Burundi perezida Pierre Buyoya
mazukuri demokrasi z'intwaro ihagaze ku mategeko demokrasi izobatsimbatira mu Burundi igihe abanyapolitiki babaye aba mbere mu gufunera amategeko ko amategeko aratunganya ibyo byose aratunganya n'ibyo abanyapolitiki bashobora kuvuga n'ibyo badashobora kuvuga hari ibyo iyo babivuze baba barenze amategeko abahiganwa bashobora kubitwarira leta mbere na leta ishobora kubitwarira rero nibaza icyo baba bashyigikira bateye imbere gusumba no kubera ko bije gusenda amategeko mbere n'abandi
da Sylvester ntibantunganya umushyana he ya duteka mu mukanya master yavuze ati mbega demokrasi zotsimbatara gute mu Burundi abanyapolitike bariko bari yamamaza bariko baragira impari ikaba barabwira namajambo akomeye cyane gose ariko ntihagire ibintu biba mbega muravye ukuntu izo mpari zagenze mubona Burundi buzohashika ryari abarundi abanyapolitike bazoshika kuri urwo rugero ryari
ubwa mbere bo no kumenya yuko umengo demokrasi naho tuyikora nabi mu Burundi turabona ko ikenewe aba nk'imigambwe imwe imwe iranashyiramwo mu mazina yayo ijambo demokrasi n'umugambwe uri ku butegetsi kuva mu 2025 muri 2025 radiyitwi uko bitwa Conseil National pour la Défense de la Démocratie la Défense de la Démocratie uhagarariye la démocratie mugambwe Frodebu Front pour la Démocratie au Burundi n'ibindi cyo turacenya icya kabiri démocratie hari ibintu rero isaba abayishira imbere mbere byibonekeje muri guhiganwa kuri muri leta z'umwe za Amerika iyo wemeye kujya guhiganwa n'abandi noze kugira ngo hari cyashora guhisha ngo bikunde muri demokrasi yemewe koko ica gatatu nico nari gutangurira ko nuko demokrasi ari amabwirizwa ari amategeko amategeko yubahwa na bose kuko ari aba bose ntihagire ushaka kurisoma kwiwe ahubwo arisoma ko byanditse kuri ubu rero mu bintu byo kwihutirwa byogirwa mu bihugu by'iwacu uyu munsi ukuraba koko yuko demokrasi tuyemera muri bijya bintu byose isaba kugira ngo ibe koko iyiriho mu gihugu kuko benshi bafata gusa amatora mugabo sa matora gusa bafata gufata yuko kandi n'imigambwe itegezwa kubaho kandi yigenga kwabashira hamwe aharanira adaharanira icyaro bya politike abaho kandi yigenga kumenyesha makuru kuriho kandi kwigenga ububasha bwo gucimanza pouvoir judiciaire iriho ikomeye kandi yigenga ariko ibyo byose rero ababirimo ababikora nabo bakabikora mucyo no kwita mu gifaransa responsabilité nibazo kuri ubu bikenewe kwicarirwa ndibaza mbere yuko ko mu Burundi wacu izigone turimo ari naho zigenda ziva abantu baravuga baremera demokrasi kandi batayemera na gato ni ngombwa yuko mu minsi iri imbere twokwisha tukaraba tuti none twobigorora gute ndibaza yuko bizoshoboka erega noneho n'abanyamerika turazi yuko kugira ngo bashikire demokrasi bace mu bintu bigoye harabaye intambara yo kwikukira baciyemo baragwara n'abongereza icyo gihe mbere n'abafaransa barabafasha harabaye intambara hagati y'abanyamerika bahukuru nabo mu ruhande rwetu harabaye ugucanamwo hagati y'ubwoko bumwe bumwe n'abandi banyamerika murabona nk'abirabure bafashe igihe kinininya kugira ngo bagire ijambo riboneka hari ingorane bagiye bacamo mugabo rero twebwe ubu nuko binyanya uko twemeye demokrasi tutarinda kugira ngo tuze turazunguruka cyane kuko turazi yuko ibyo iwabo byagoranye bariko bararonda nyine wo yubaka ngo iboneke ubu yaramaze kuboneka jewe nuko nobibona nkagira nti ubu iki kibazo uyu muntu yabajije kibajije cyane cyane ndongozi z'igihugu kibajijwe indengozi z'imigambwe babyifatamo gute kugira koko berekane ko bemera demokrasi abanyagihugu babangamiye demokrasi demokrasi ibangamirwa n'abari ku butegetsi ibangamirwa n'abagwanira ubutegetsi
murakoze reka imbere yuko duha ijambo Thomas na Violet ubasomere bumwe mu butumwa turiko turashikirizwa n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika kuri Facebook hariho abanditse ariko bidasobanutse neza ariko reka tubisome uko bimeze Romeo Mutabera agira ati jewe uko mbona politiki ya Amerika nitandukanye ahubwo ifite ukuntu yateguwe kandi nakarusho yitegurira abayiyobora rero ahubwo twitege inyuma yo kubona sizoni ya Obama isize imvururu muri Aziya igakuraho abanyagihugu muri Afrika ikiriho mbona Amerika igiye kwerekeza amaguru muri Afrika kuko ariho igomba gukura ibirayi muzarebe umuyobozi uzaramba ku butegetsi ku buyobozi n'ukwemera akaba umuja wabo mu buryo bwa politike Bigirimana Said Mansour Idi nawe ati ndakunda Trump mugabo arantera ubwoba yuko azohava ahinduka Venant ni ukuri ati jewe mbona amahirwe afise urya mukenyezi ariko mbona ko arakaga hatsinze umukenyezi igitsina gabo tuzoba tugowe nta jambo tuzosubira kugira biganza narirya ubuho kazoba kaba akamuna ivyo ni bimwe mu vyumviro bikorashikirizwa kuri Facebook n'abanywa bi radio ijwi rya Amerika ubu naho turi kumwe na Thomas mwiriwe neza murafite kibazo murafite cyumviro twatumiye abashinga ntahe bakomeye babiri president Pierre Buyoya na president Sylvestre Ntibantunganya bahoze barongoye Burundi bakaba ariko vuga cyane cyane ku vyerekeye amatora muri leta z'umwe za Amerika ikibazo cyumviro munyarutse
uwa mbere bwo nagomba ndamusaba tama ndabaheruka kera
barakumva
ego yo muri make ahanini nagomba mvuge ku bijyanye na demokrasi itandukaniro ya Amerika na Afrika uraje Amerika iriteguye bihagije ku buryo uhura n'urushijwe yemera akabana neza n'uwo yarushije ariko muri Afrika ukuntu bibayeho urushije atagomba guhohotera uwo yarushije kuburyo dohuru we yarushije ejya doguma mu mahoro make bikabyara abahunga bikabyara abatotezwa abapfungwa rero ibyo novuga nti muri Afrika ubwa mbere twadukwiye kwigira kuri Amerika ikatubera karore mu bya demokrasi yego turacyari kure ntituragera kuri iyo ntambwe ariko abanyamerika barakwiye kuguma badufata mu mugongo abanyafrika natwe tukabaho tuzi icyo turiko turakurikirana ntitubone kumenga abanyamerika bariko batwigisha nyine twogenza muri demokrasi umenga no kutwicara hejuru hajya ngo baciye umugani ngo udahanurwa agenda abona ibyago biri imbere yiwe kuko abantu benshi baragenda badahanurwa ugahura ngo uko muhanuye ngo uramutegeke ariko muri Afrika na cyane cyane mu Burundi aho duherereye barakwiye kumenyera gutahura ko umuntu aguhanuye akigenza uku utunganya ibyawe uku atari uwo ariko aragutegeka abagombe ko abanyagihugu bagira amahoro hanyuma ikindi nacyo tubiraje kubatwara muri Afurika baracyafite ingorane yo kubona ko umenga batwaye nta kindi kintu cyobajya hejuru umenga ni nk'Imana byo mwako gake aho kubona ko bakwiye gukorera neza abo batwara ahubwo bagakora ibyabo biyumviriye ubwabo nyine rero jye muri make nuvuga nti abatware buno munsi barakwiye kwiga bene batwara kuko niba batwara igitungwa bagenda barakubita n'igitungwa iyo ugikunda ntugende urabikubita ahubwo uragishoreye icengeri uno hanura abatware b'iki gihe kugenda neza babona ko batwara abantu hanyuma demokarasi n'ikidogo cy'akishimi kigezi kuko turaje nko mu Burundi imiryango myinshi irimo ijambo demokarasi mugabo uraje mu matwara yabo nta demokarasi bagira ura ari gusuzugurana gusuzugura abandi na demokarasi wategerezwa kuba ikindiro cy'abandi nawe bakuba icyuhawe ariko uno munsi nko mu Burundi ntawe bakingira cy'uwundi ugenda batekezanya ugaduhura no mu mugambwe hagati ngene batwara nta demokarasi iriyo niyo demokarasi byigisha gute no mu mugambwe wawe ata demokarasi iriyo atawuvuga ijambo hariho umuntu yamari hejuru y'abandi
egome Thomas ndabona kanya kagiye murakoze Thomas reka duhe ijambo Vianney duga ku ijambo mu kanya gatoye cyane rwose Vianney muratwumva
ndabumva
murafite ikibazo murafite cyumviro munyarutse yakanya mbona kagiye
ego metwe bwo mu bisanzwe ubona ko demokarasi ngaha mu Burundi hari bisanzwe urabona ko hari ugushyira no kwigana bantu urabona ko umuntu akumirwa basandaza ntacyo bisanzwe twagomba
murakoze Vianney murakoze reka duhe ijambo abashinga nayo turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane ku kibazo cyashikirijwe na Thomas avuga ati ikintu Amerika yo kwigisha Afrika ni mu bintu Amerika yo kwigisha Afrika harimo yuko utsinze adacatsindaho eka utsinzwe n'utsinze bose barateba baraheza bakubaka demokrasi ikintu kituma Perezida Pierre Buyoya ivyo bintu atari ko bigenda cyane cyane mu bihugu byinshi byo muri Afurika n'ahandi tutavuze n'ibi alo Perezida Pierre Buyoya mwatwumvise
oui yo ni vera ko leta z'ubumwe za Amerika zose zigisha byinshi kuko nabivuze bamaze imyaka irenga amajana abiri bari muri demokarasi Afurika yacyatanguye intwaro ya demokarasi ibyo twiga rero ni byinshi nize nyine by'uko haba babiri bahiganwa hakaba umwe atsinda utsinzwe badatsindaho utsinze asonera abandi ni kimwe mu byo twiga ni byinshi cyane mugabo rero njye niyumvira ko tugira ubururo rero ni byiza ariko demokrasi ijo kumera twebwe nyene abanyafrika dufashe ingingo yo kuyikomeza. Ahanini gukomera kwa demokarasi muri Afurika bizoza kuri twebwe. Ibyo dukora rero ingene tuyikomeza, turarabira ku Banyamerika, turarabira ku bandi bose, ku bandi turarabira mbere no ku Banyafurika bandi bene wacu, kuko hariho bamwe bamaze gutera intambwe iboneka. Kuko demokarasi iza gukomerera ku mategeko y'igihugu cyose, ku mico y'igihugu cyose. Rero demokarasi mu rugendo rurerure, twebwe tugitanguye mu rugendo nk'uko abandi babivuze rutoroshye. Uno munsi dushobora gusa nk'abateye imbere, bukeye tugasubira inyuma. Igikuru ni uko twibyukiranye tugasubira tugatera imbere. Nimbira rero ko bishoboka no mu ngorane z'uno munsi twoguma dukora kugira ngo izo ngorane tuzirengere. Hariho ibintu bibangamiye demokarasi iwacu, tubitorere umuti.
Egome, Perezida Sylvestre Ntibantunganya, ikibazo cy'uko
hanyuma mushimire nagomba
musozere
gushimira abo bose twaganiriye nawe nyine urimo mugabo. Nakubwiye ko ndi mu rugendo, nagomba ndarobandanye ubunyene.
Urakoze cyane rwose, turagushimiye kwa wigoye muri kuri ya aeroport mukaba mwaronse akanya ko kutuvugisha. Muratwumva? Turagushimiye cyane rwose, ntitwari tuzi ko mumara n'uyu mwaka. Turabumva twebwe, ntacu reka tubandanye tuvuga. Turabashimiye cyane rwose kwa nyamwatwe kugira mwigore ngo duhe ibyimbiro byanyu ku matora muri Amerika. Kandi muzi ko mwari mufite urugendo mwari kuri aeroport, icyo ni ikintu twashimye cyane rwose. Hanyuma imbere yo gusozera, ariko reka turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya nawe nyine agira icyo avuze kuvyashikijwe na Thomas mu migambwe cyane cyane ufatiye mu Burundi. Yavuze ko ata demokarasi ihari, yavuze igihe cyose yabaye amatora eka utsinzwe n'utsinze baraba na ingwe, ugasanga kenshi na kenshi iyo demokrasi ntibonetse. Ivyo bintu biva kuki, Perezida Sylvestre Ntibantunganya, inyishu zoba izi?
Reka ntangure kukazu gatonya, hari umuntu mu byo wavuze yaciye kuri Facebook.
Ego,
nashaka kuvuga ko
ego
yavuze ngo na gato gushyigikira ko umudamu yotsinda ngo abakenyezi ngo bariganda.
Icyo kintu icyo cyumvira si cyo nica kera,
ntawurigikira na gatonyi ntagiye n'ubija ko, kuko umukenyezi umugabo bose barangana mu gihugu. Mbere ni kudatora kuri ishoboka byose kugira mu nzego z'igihugu abakenyezi bagire igitigiri kingana n'abagabo. Ako karakambira kara kabiri ku byerekeye demokarasi mu migambwe, icyo kibazo kirakomeye cyane. Urabona ko mu Burundi iwacu turiko turavuga ibyerekeye manda yukore yavuye ko izi ngorane turimo. Umugabo ugiye gukora mu migambwe ugasanga umengo hariho abantu bashaka kumira ku butegetsi mu migambwe yabo, akama imyaka 15-20 ari batwara umugambwe. Icyo ni kibazo. Wagenda ukora mu migambwe koko, naho nyine ko demokrasi iriyo ugasanga ntayiriyo. None udafite demokrasi mu mugambwe wawe, ni wagira mu nzego z'igihugu hejuru, uzoshobora gushiramwo ako kuka ka demokrasi gute? Kandi mu nzego iwawe umugambwe utabyemera, ni kibazo. Icya gatatu, tugendibaza yuko hari ibintu bitari bike bamwe bavuze mu Burundi wacu byari bitanguye mu mwaka w'1993. Je ndibuka yuko igihe Perezida Melchior Ndadaye yumvise ko yatsinze, mu majambo ya mbere yavuze, uwa mbere yashimiye yari Perezida Buyoya ko yemeye guhiganwa, ko yemeye kandi ko yarushijwe. Ndibuka n'ijambo rikomeye yavuze ati, ndasabye Abarundi kumwa icyubahiro akwiye.
Ndabona kanya kariko karagenda musozere, musigaje amasegonda make cyane rwose.
Yego, njambita dukuri, ariko icyaje kubyonona nabagiye rero muri bigeze gutembagaza inzego zavuye mu gushaka kw'abenegihugu.
Aho no Perezida Sylvestre Ntibantunganya, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire. Ndabona kanya katubanye gato, izosubira ko tuzosubira ko tera kama kugira ngo tuganire n'inyuma y'amatora. Turashimiye Perezida Pierre Buyoya nawe nyene yigoye cyane rwose, akaronka kanya ko kuza muri iki kiganiro. turashimiye abanywanyi radio ijwi ry'America bose ba tuteza amatwiyeka bakongera ukabaza ibibazo byabo turashimiye engineer tukadushimiye kandi na Fatou Karara mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.